Hii ni Radio Isu ya Amerika. Radio Isu ya Amerika mkirundi no mukinyarwanda Washington DC. Twahaye mwiriwe njuti mwese muduteze amatwi mwatumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza na makuru rero. Uruganda rwa Volkswagen rwagejeje ku isoko ry'u Rwanda imodoka za mbere zikoresha amashanyarazi. U Rwanda ruvuga ko zije gukemura ikibazo cyo guhumanya ikirere.
Tugomba kwihuta rero kugira ngo tubone igisubizo kijyanye no kugabanya ihumanya mu kadomeka.
Uyu ni Vincent Biruta, ministre ushinzwe ibidukikije mu Rwanda.
Sentare mpuzamakungu mpana ya vyaha CPI iriteguriye gusohora vuba imitahe yo guhagarika bikekwa ku vyaha vy'ubwikanyi. Ni honyangwa ajyagateka kazi na muntu vyoba vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Alexandre Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajeje umutekano w'igihugu mu biro vya president wa Amerika, yabwiye uno munsi kwa kabiri abajejwe itohoza kuri President Trump ko yari afise impungenge ku vyo Trump yasavye igihugu ca Ukraine.
Muri Libani, abaturage bahiritse guverinoma nyuma y'ibyumweru bibiri bari mu myigaragambyo.
Inteko zijejwe umutekano z'igihugu ca Iraq zishe abantu 14 mu ijoro ryashiriwe uno munsi kwa kabiri igihe barasa ko bari mu myiyerekano mu gisagara ca Karbala.
Muri Etiyopiya, abantu 67 baguye mu midugararo imaze icyumweru. Mugumerero ku maradiyo yanyu, ariko kandi nimujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire amakuru yacu.
Ni itoja makuru ya hija nuhino tuwafiti mraka kanya. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajeje umutekano w'igihugu mu biro vya President wa Amerika, yabwiye uno munsi kwa kabiri abajejwe itohoza kuri President Trump ko yafise impungenge ku vyo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka vy'uko igihugu ca Ukraine gitohoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Vindman atangaza ko vyatumye abimenyesha abakuru biwe. Lieutenant Colonel Alexander Vindman yabumvirije ikiganiro kuri telefone President Trump yagiranye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Yatangaje ko yagize impungenge ku bijanye n'ico kiganiro kuri telefone hagati yabo bategetsi babiri. Yamenyesheje ko atibarije ko gusaba leta mu mahanga kugira itohoze ku munyamerika atari ibintu bikwiriye kuba. Amenyesha ko yashikirije impungenge ziwe abategetsi bajeje umutekano w'igihugu. Muri ico gihe abagize inama nshinga amateka ya Amerika bose bazotora muri iyi ndwi ku vyerekeye itohoza ku vyaha President Trump yagirizwa ku bijanye na dosiye y'igihugu ca Ukraine bishobora gutuma akugwa mu mabanga yiwe hamwe vyo mwagira. Umukuru w'inama nshinga amateka Nancy Pelosi yatangaje amatora ko azoba ku munsi wa kane w'indwi. Yatangaje ko ashaka gukuraho amazinda yariyo yose ku bijanye n'itohoza ririko riraba kuri President Trump. Pelosi avuga ko ayo matora azokwemeza itohoza risanzwe riza ririko riraba. President Trump n'abamushikikiye mu mugambwe w'abarepublika bavuga ko itohoza ririko riraba ku vyo ko President Trump yagirizwa ko yagerageje kuremera President wa Ukraine kugira agire itohoza kuri Joe Biden, umudemokrati bashobora kuzohigana mu matora yo mu mwaka uza ridatumbereye. Ivyo ngo kubera ririko riba mu munyegero. Bamenyesha ko abagize inama nshinga y'amateka bose batigeze batora ku vyerekeye iryo tohoza. Mukuru w'inama nshinga y'amateka ya Mara Nancy Pelosi avuga ko ivyo bitagira ishingiro.
Muri Libani, ministri w'intebe Saad al-Hariri yeguye ku mirimo ye uyu munsi nk'uko yabivuze mu ijambo yagejeje ku baturage anyuze kuri televiziyo y'igihugu, kwegura kwe biturutse ku myigaragambyo ikomeye abaturage bamaze mu ibyumweru bibiri. Rubanda barasaba impinduka mu mitegekere y'igihugu cyabo. Bavuga ko abanyapolitiki badashoboye akazi kandi ko bamunzwe na ruswa. Imyigaragambyo yabo yahagaritse igihugu cyabo Libani, amashuri arafunze, banki n'ubucuruzi nabyo ntibikora.
Inteko zijeje umutekano z'igihugu cya Iraq zishe abantu 14 mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa kabiri igihe barasa ko bari mu myiyerekano mu gisagara cya Karbala. Abategetsi bajeje umutekano bavuga ko abandi bantu amajana n'amajana bakomeretse. Ni mu gihe imyiyerekano yo kwiyamiriza leta igeze ku munsi ugira gatanu yikwirikiranya. abari mu myerekano bihojeje itegeko ribabuza kuja mu mabarabara abategetsi ba Iraq bafashe ritegerezwa kubahirizwa hagati y'isaha zitandatu zo mu ijoro gushika isaha 12 zo mu gitondo. Abantu batatu barishwa, abandi bagera ijana barakomereka ku munsi wa mbere mu butana mu mitwe kwabaye hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi. Abanyeshure n'abandi bari mu myerekano bashavujwe n'ivyo bavuga ko ari ruswa iranga leta. Ubutunzi bubandanya kwikwega hamwe n'uko leta itaronsa neza abanyagihugu ibintu byankenerwa, ivyo naho igihugu ca Iraq gitunze ibitoro. Abanyeshure bihojeje amashure bakaba basaba leta gutanga imihoho. Imyerekano ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad no mu bindi bisagara vyo mu gihugu imaze guhitana abantu 86 kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Aba bantu biyongera kubagera ku 150 bishwe mu myerekano yabaye mu ntango z'uku kwezi.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Etiyopiya, Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed uyu munsi yavuze bwa mbere na mbere ku myivumbagatanyo yahitanye abantu 67 mu itangazo yashyize ahagaragara. Yavuze ati uru rugomo ruratwigisha ko Abanyayetiyopiya badashyize hamwe byatujyana mu bihe biteye ubwoba. Imyigaragambyo yatangiye kuwa gatatu mu cyumweru gishize itewe n'uko umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bazwi cyane muri Etiyopiya, Jawar Mohamed wo mu bwoko bw'Abaoromo, yari yatangaje ko inzego z'umutekano za leta zishaka kumwica, ariko polisi y'igihugu cya Etiyopiya yarabibeshyuje. Uretse abantu 67, abaturage 62 n'abapolisi 5 bayiguyemo. Inyubakwa z'amadini zaratwitswe, amazu y'ubucuruzi nayo kubamo arasenywa. Minisitiri w'intebe Abiy yamaganiye kure abashaka kubiba amacakubiri ashingiye ku moko cyangwa amadini. Yashimiye abaturage ukuntu bafatanye munda. Ati abayisilamu bahagaze kuri za kiliziya kugira ngo zidatwikwa, abakristu bahagaze ku misigiti barayirinda kugira ngo idatwikwa, hari abaturage bazize kurengera abo badahuje ubwoko.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Abagwanya imiriro amajana n'amajana bagerageje n'umunsi kwa kabiri kuzimya imiriro yiyadukije muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika imbere y'imiyaga ikomeye yitezwe mu mpera z'umunsi. Imiriro yo muri iki gihe yadutse ku munsi wa mbere mu burengero bw'igisagara cya Los Angeles. Iyo miriro ikaba imaze gutandukira ibirenga hektare 250, amazu 8 namaze gusha. Ako n'akarere k'igisagara cya Los Angeles karimwo amazu azimvye cyane. Iyo miriro yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava muri ako karere. LeBron James, umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaboko wa basketball, ari mu baba muri ako karere, akaba yatangaje ko yategereje gukuraho umuryango wiwe. Imiriro iyo ku munsi wa mbere yari yegereye ibarabara rikuru rihuza amareta atandukanye, Interstate 45, amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye imbeya z'iyo miriro ziriko zaka ku misozi yegereye iryo barabara. Abagwanya imiriro naho hitezwe imiyaga ikomeye uno munsi wa kabiri. Imisi ikurikira bibaza ko izorangwa n'ibihe bizotuma abategetsi muri ivyo biro babandanya kuvugana n'abategetsi bo muri leta ya California, harimo buramatari Gavin Newsom. Leta ya California irakunda kugira migwa n'imyaka.
Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru CPJ, ufite icyicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watangaje uyu munsi icyegeranyo cyo muri iyi myaka icumi ishize 2009-2019 ku iyicwa ry'abanyamakuru ridahanwa ku isi, bakicwa bazize akazi kabo. Filipina iraza ku isonga n'abanyamakuru 41 bishwe. Mexique ni ya kabiri 30. Somalia ni ya gatatu 25, ikurikirwa na Siri. Mu bihugu 14 biri ku rutonde rwa CPJ, abanyamakuru bishwe bazira gusa akazi kabo muri iyi myaka icumi ishize, bose hamwe ni 324. Akenshi ababishe mu 85% ntibakurikiranwa n'ubutabera. Ariko rero uru rutonde ntirureba abanyamakuru bishwe bakora akazi kabo mu bihe bikomeye nk'imidugararo cyangwa se intambara.
Mwana nyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook hamwe no kuri internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com.
amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho urukiko rukuru urugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga rwicaye I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rwasubitse ku bwa kabiri urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be Ndayizera yavuze ko atabashije gukomezanya n'abamwungana mu mategeko ku mpamvu batasobanuye we rero na bagenzi be baregwa ibyaha by'iterabwoba Eric bagira ubusa ari mu rukiko
Umunyamakuru bwana Focus Ndayizera nabo bareganwa 12 bose bagejejwe mu cyumba cy'urukiko bambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa n'amapingu ku maboko bose uko ari 13 kandi bari bazirikishijwe andi mapingu ku maguru afatanyije n'iminyururu binjiye mu rukiko bayakurura ku makaro y'urukiko bari barinzwe n'abacungagereza n'urubanza rwagaragaragamo abashinzwe umutekano w'abanyururu abavandimwe babaregwa n'itangazamakuru ubwo umucamanza kuri ine kwiburanisha yari yasezeranije gutangiza urubanza mu mizi kuri uyu wa kabiri siko byagenze umunyamakuru Focus Ndayizera ufatwa nk'ukuri itsinda yabwiye umucamanza ko hari zimwe mu mpamvu we n'abamwunganiraga batasobanuye bahisemo kudakomezanya urugendo muri urubanza ni impamvu yaburegwa n'abamwunganira bavuga ko hari ibyo batabashije kumvikanaho abo ni Maître Désiré Kayiranga na mugenzi we Maître Atikus Nyamunanage bwana Ndayizera yabwiye umucamanza ko kugeza magingo ajya atarahabwa dosiye ye ikubiyeho ibirego aburana ni ibirego by'iterabwoba Ahanini byatindijwe n'ibibazo by'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko mu kubarihuriraho bahanahana makuru arebana n'imanza. Umushinjacyaha bwana Eric Nkwaya yemereye urukiko ko agiye gufasha abaregwa bakabona dosiye kugira ngo urubanza rubashe gutangira kuburanishwa mu mizi. Umunyamakuru bwana Ndayizera yasezeranije urukiko ko agiye gukora ibishoboka byose akabona undi munyamategeko umwunganira ku buryo igihe n'ikigera ataraboneka azabura na byanga bikunda. Umucamanza kuri inteko iburanisha bwana Antoine Muhimana we yabwiye umunyamakuru Ndayizera ko agomba kwitegura ku buryo itariki urubanza ruzasubukurirwaho azaburana yaba afite umunyamategeko yaba atamufite kuko ngo urubanza rudashobora kuzongera gusubika ukundi bwa rubugira kabiri rutaburanishwa mu mizi Urego yasabye abacamanza ko bamwumva neza kuko ngo ntagamije gutinza urubanza yongeye gusubiramo ubugira gatatu ko ntacyo byabimaze ko yagera imbere y'umucamanza yajya mubaza ibikubiye muri dosiye nyamara we atarayibona yavuze ko nta kuntu gereza itabashije kugira ngo babashe kubona dosiye ariko biranga umucamanza yongeye kuvuga ko nibinanirana zahagurutse umwanditsi w'urukiko akajya muri gereza bafungiwemo ariko ikibazo cyo kutagira dosiye kikava mu nzira ni mu gihe umunyamakuru Ndayizera abwira urukiko ko kugeza ubu atarabona n'igice cya dosiye gikubiyeho ibyo yabarijwe mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko urukiko rwo rukavuga ko rufite dosiye yose abari gukora 13 batangiye gutabwa muri yombi mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize 2018 bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba byo gushaka gusenya hirya no hino mu gihugu ibikorwa remezo bya leta birimo station za essence amazu ya leta ibiraro n'inyubako za gisirikare Focus Ndayizera ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda nibiramenyekana neza impamvu za muteye gutandukana n'abanyamategeko bamwunganiraga muri 13 bagaragara mu rukiko aburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganya umunyamakuru Ndayizera yari yavuze ko azaburana yemera ibyaha ntibiramenyekana neza niba azaguma muri uwo murongo gusa cyere ku itangazamakuru hari mu mpera z'umwaka ushize 2018 yatangarije abanyamakuru ko ibyaregwa ntaho abizi na bamwe muri bagenzi be bavuga ko ibyo baregwa ntabyo bazi Umunyamakuru Focus Ndayizera yakoreraga ikinyamakuru ingabo cyari cya Ministeri y'ingabo yakoreyeho kandi radio y'igihugu mu bihe bitandukanye yakunze gukoreraho radio mpuzamahanga y'abongereza BBC mu buryo budahoraho nk'umunyamakuru wigenga uru ni urubanza kandi ruregwa mu ndi munyamakuru bwana Castien Ntamuhanga kugeza ububuranishwa nk'udahari kuko yatorotse ubutabera uyu yari muri dosiye imwe n'umuhanzi w'icyamamare bwana Kizito Mihigo wahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu mu 2018 Castien Ntamuhanga mbere yo gutoroka ubutabera yari yarahamijwe ibyaha ubufatanyacyaha mu gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho mu 2015 yari yarahanishijwe gufungwa imyaka 25 mu buroko umucamanza yimuri iburanisha ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka aho bagira ubusaha ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Eric urakoze reka Assumpta Kaboyi akwakire kuri iyi nkuru y'uruganda rwa Volkswagen rwagejeje ku isoko ry'u Rwanda Imodoka za mbere na mbere zikoresha amashanyarazi mu gihugu rero abayobozi b'u Rwanda bemeza ko zizagabanya ibyuka byangiza ikirere biva mu modoka zikoresha essence na mazutu asubita kaboyi rero
Izimodoka ziswe e-Golf zizatangira gukoreshwa mu Rwanda ku bufatanye bw'amasosiyete y'Abadage Volkswagen na CMS. Iki kigo CMS kizajya gitanga uburyo bwo kongera umuriro w'amashanyarazi mu modoka. Abayobozi ba Volkswagen batangaje ko izimodoka zatangijwe mu Rwanda ari iza mbere uruganda rugejeje ku isoko ry'umugabane wa Afrika. Izimodoka ziswe e-Golf ntabwo zateranijwe mu Rwanda, ahubwo zakorewe mu Budage zizanwa mu gihugu. Hakurikijwe ibitangazwa n'abayobozi ba Volkswagen, iyo iyi modoka yujuje umuriro ishobora kugenda ibirometero 230, ariko biterwa n'imiterere yaho igenda. Imodoka nyine zo zatangijwe gukoreshwa mu Rwanda zizajya zongerwaho amashanyarazi aho Volkswagen ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro gusa. Biteganijwe ko hazubakwa handi hantu 15 hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho kongereramo umuriro w'amashanyarazi. Umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda Rugwiza Ngoga Michael avuga ko mu mezi ari imbere z'imodoka ziziyongera zikagera kuri 20, yumvikanishije ariko ko izi modoka atari izo kugurishwa ahubwo zizakoreshwa mu mushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihariye. Muti bigenda bite cyangwa zikoreshwa ku buhe buryo? Umuntu wese wifuza gukodesha izi modoka yifashisha programu ya telefoni mu gusaba gutizwa imodoka ya Volkswagen mu gihe runaka. Gani rakoze Serge ukorera Volkswagen wigisha abashoferi ni wowe dusobanuriye imikorere y'imodoka mu gutangiza igahunda.
Ino modoka ikozwe na battery hanini, ifite battery ituruka imbere ikarinda igera inyuma, bivuze ngo n'umwanya wa boot ipiri ya reserve ntaririmo, ishobora kugenda ibirometero 230 wayicaginze yuzuye neza. Bivuze ngo ino modoka ni modoka ije navuga ngo ije gukemura ibibazo by'abantu bakoresha esansi. Yuko turufunguzo ntumenye ko yaza, bisanga kwereka ino modoka yakite ibyitemerewe gukoraho. Urumva ko ifite amashanyarazi, imodoka amashanyarazi hari ibyo bakwereka imbere utagomba kwikoraho.
Ufite amashanyarazi wawe nawe wayicagingira bigenda
gute? Rwose uyifite amashanyarazi mu rugo iwawe, ufite adapter yo prise isanzwe gucomeka telefone mu nzu, uracomeka bisanzwe nta kibazo.
Leta y'u Rwanda isobanura ko iyi gahunda yo gukoresha imodoka zifashisha amashanyarazi izatuma ibyuka byangiza ikirere byaturukaga ku binyabiziga bikoresha esanse na mazutu bigabanuka cyane. Nibyo ministre w'idukikije mu Rwanda Vincent Biruta asobanura.
Tugomba kwihuta rero kugira ngo tubone igisubizo kijyanye no kugabanya ihumanya umwuka duhumeka.
Hari hashize iminsi mike mu Rwanda hatangijwe amapikipiki akoreshwa amashanyarazi, abayatwara bakunze kumvikana bavuga ko atinza akazi kuko moto yuzura amashanyarazi yatuma igenda imaze iminota 40. Ibi bishobora gutuma abazakoresha izi modoka bazajya bamara amasaha menshi bategereje ko zakuzura. Ministre Biruta asobanura ko iki kitari ikibazo kuko buri wese uzaba afite iki kinyabiziga azajya afata gahunda yuko yagishyiramo amashanyarazi kandi bitisha akazi.
Ushobora no kuyikora nijoro iwawe, ushobora kubikora igiparitse mu igaraje uri ku kazi, hari uburyo bwinshi bushoboka. Ikindi ni uko nko ku mapikipiki hari sosiyete imwe yatangiye no kujya iri mu buryo aho kugira ngo umare umwanya ujye gusharija bajye baguha indi battery ukayishyiraho yayindi ukayisiga.
Bwana Thomas Shafu agarariye Volkswagen muri Afrika yavuze ko igihe cyo kugurisha izi modoka ku bantu ku giti cyabo kitaragera kubera ikiguzi cyazo.
So not, it's not for the individual customer at the moment. So we'll first try it out, see how they perform.
Aragira ati izi modoka ntizigamijwe kugurishwa ku bantu ku giti cyabo kuri ubu. Turashaka gukora igerageza ryayo mu kuyakoresha tukamenya uko akora ndetse tukanamenya niba zizagurishwa cyangwa zitazagurishwa. Gusa arahenze kuko nka batiri yayo ubwayo ni amadolari 800, ariko mu gihe leta yafasha abaturage igashyiramo uburyo bworohereza ishoramari urugero nko kugabanya imisoro, byashoboka ko hari ubwo zajya ku isoko. Imodoka zikoreshwa amashanyarazi za e-Golf zizajya zongerwamo umuriro nijoro kuko zishobora kugenda ibirometero 230 utarashiramo, kandi kuri sitasiyo yazo ukongerwamo amasaha 4. Uwashaka gushyira umuriro muri izi modoka akoresheje uburyo bwo mu rugo bumara amasaha 10. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Imyaka ibiri irarangiye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI itanguye amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi n'ihonyango ry'agateka kazina muntu vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Urunani rw'amashirahamwe yigenga rukorana na CPI, CB, CPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale, rwatangaje ko rufise amakuru yizewe ku mitahe yo guhagarika abikekwa igiye gusohoka vuba. Gurunani ruhamagarira abitwaye muri CPI gutangura kwiyegeranya mashirahamwe kugira bazoshobore gukwirikirana izo manza neza. Ni inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru Pierre Claver Niyonkuru.
Hari tariki 25 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 aho umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yatangaza cese ko abacamanza bamuhaye uruhusha rwo gutanguza amatohoza nyezina ku vyaha bitandukanye vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Icyo gihe hari haheze umwaka iyo sentare iri kwirakora icyo yita intangamarara mu matohoza examen préliminaire mu Gifaransa. Madame Fatou Bensouda yavuze ko amatohoza ariko arakogwa yerekeye ubwicanyi bw'inzira karengane ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu inyuruzwa ry'abantu ugufungira abantu busa ukubangaza kunyagutwabo n'ibindi. Bensouda yavuze ko byinshi muri ivyo vyaha byakozwe n'inzego za leta ndetse agira ko ahamagarira leta gutwara ibirego by'abatavuga rumwe nayo boba barakoze ayandi mabi. Inyuma y'imyaka ibiri ayo matohoza atangujwe urunani rw'amashami yigenga rukorana niyo sentare CBCPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale mu Gifaransa ruvuga ko rufise amakuru akwiye kurubanza rugiye gushigwa imbere ya sentare. Maître Lambert Nigarura atwara urwo runani.
Karakajyo kukurunani rwacu rusohora itangazo guguhumuriza cyane cyane ababuze ababo imiryango yabo abakuru b'ivyaha ko umunsi ari umunsi umuntu ashobora kwizera yuko bagiye gutunganizwa bagiye kuronka ubutungane babuze mu gihugu.
Ubwo runani rujya kara abakorewe amabi n'imiryango yabo kwitegurira gukurikirana ubwo rubanza bibaye ngombwa baje hamwe mu mashirahamwe.
Bikaba rero karakajyo kuko urunani rwacu rushanzwe rushigikira ibikorwa bya sentare mpuzamakungu rugakorana nayo gukurarikira ababuze ababo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ivyo biro vy'umushikirizamanza byo gufasha abariko bagira amatohoza na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashirahamwe bakamenya ikibanza bafise imbere y'iyo sentare bakamenya ibyo bemerewe abafise n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha abashingwamanza baheze babakurikiranire ivyaha imbere y'iyo sentare.
Ubwo runani rubona ko imyaka ibiri iheze ayo matohoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza.
Na cane cane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga buba bukenewe n'uburyo bukoreshwa.
Gushika ubu amadosiye arenga 1600 aramaze gushikanwa imbere y'iyo sentare CPI. N'umwe mu bafashije kugira ngo ayo madosiye ashikanweyo yaheruka kubwijwe ijya Amerika ko uyu mwaka udahera imitahe idasohotse. Maître Armen Yongere ari no mu runani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe amabi.
Tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icyaha. Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane.
Kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 inyuma y'iminsi ibiri gusa CPI itanguje amatohoza Uburundi bwace butera kagere iyo sentare burayivamwo. Ijwi ry'Amerika ryabajije umuvugizi wa CPI ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Burundi bwanse gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza. Fadi El Abdallah yarahumurije abafise amakenga.
Devant la Cour pénale internationale.
Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba. Bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitahe igibwa ibanga ukekwa agatembera ataco ginona tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Kandi ntikibuza ko abakekwa ko ivyaha bahagarikwa nk'uko vyabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani. Ego bishobora guteba nk'uko byagenze kuri perezida Omar El Bashir muri Sudani ariko imitahe ntisaza n'inyuma y'imyaka 10 barafatwa. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka. Amayeri ni menshi dukoresha. CPI ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera imvururu za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zari zimaze guhitana abantu barenga igihumbi n'amajana abiri, abantu ibihumbi barafungwa, abandi baranyuruzwa, abarenga ibihumbi amajana ane nabo batizabo barahunga. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikora imirimo y'uburimyi zihangayishijwe n'imirima yazo y'itomate, imyumbati imbere n'ibigori yononekaye kubera imvura nyinshi imaze iminsi irwa i Rusenda. Inkuru umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Aba Barundi bo muri ingambi yo mu Rusenda iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya Rusenda imirima yabo y'itomate, iy'ibigori ndetse n'iy'imyumbati yibasiwe n'amazi y'umugezi wa Rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa. Mpawe n'Imana Perusi yari asanzwe ahinga itomate mu Rusenda.
Iyi mvura yaraguye cyane, imaze kugwa inzuzi ziruzura, imipira temba, imirima twarimye yose iciratwagwa. Ubu turi mu gihombo, nta kintu na kimwe dufise, turahagera turumigwa n'urusazi ruduma gusa. Amatomati twayitwarimye, ibigori twayitwarimye, byose byaratwawe. Ubu turahonyera tuyifumbereje, nta kintu na kimwe dufise.
Sabushimike Josefu na Sinumva ya Serafina ba muri village ya gatatu yo muri inkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera imvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga.
Kwinjiye mu kihombo kubera uwo murima wari impande y'uruzi zari kane zibiri. Hama uwo murima uratwagwa, waratwawe wose, kandi ibigori byari biri mu kugera aho byera aho umuntu avuna, mugabo umurima wose watwawe kugeza ubu nta kantu na kamwe wahabona.
Mwarimwe akoresha amafaranga angana gute?
Twakoresheje nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu, ariko aho hose twinjiye mu ruhombo nta kintu na kimwe twakuyemo. Ayo gukotesha nawe twari twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri, birumvikanye ibi n'ibihumbi mirongo ine, byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda. Rero urumva twarahombye, ubu ntitugira aho twikora, twari tuzi ko tuyimiye iki kugira ngo tuze turonke natwe icyo tugira akamaro, ariko uno munsi turifumbereje.
Rero nk'ubu bimeze, narimye karoze bimaze gucira, ndi mahantu ku gasozi, imvura iguye bica bitwaga, kuko mpera gukotesha kandi nayabuze.
Nyandwe Andre ahinga ruguru ya Rusendi we na bagenzi be, hari icyo basaba amashyirahamwe mu ngamba ashinzwe impunzi.
Jeno saba yuko senere yo mfasha ikandonsa umurimo watwawe kuko narahombye cyane, bakaduha icyo dufasha kuko icyo tworiye imbuto n'udufanga twadufasha mu kurima ko twatanze amafaranga turakotesha n'ababembe tukaduha udufaranga muri yataye yataye tukaca tukongera tugafata yataye n'ubundi akandi gate gasigaye tukaca tukarimishamo ya nkuko ibyo y'imvura ikijyana byose ya myumbati yose yaragiye yose nta myumbati n'umwe urimwo. Niyo mpamvu dusaba yuko badufasha imbuto n'udufaranga tudufasha kugira ngo dukoreshe turabye ko twarima.
Wari witeze kuvanamo ibingana gute?
Niteze kuvanamo yari amakaro atatu gushika amakaro atatu, ndashaka gufata ikarime nkayifungura izindi kare zibiri nkazifatisha.
Ukazivanamo amafaranga angana gute?
Mu ikarime tuyigurisha ibihumbi ijana.
Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DRA ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi kugira ngo batubwire icyo bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo. Ntibyadukundira, mwomenya yuko ubusanzwe impunzi z'Abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga, imyumbati, ibigori ndetse n'ibijumba mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya PAMU ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi. Vedaste Ngabo, kubw'Ijwi rya Amerika, mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Imbere ko dusezerana, reka tubibutse ingingo nkurunguru z'amakuru twababwiye. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye mu bahanuzi bajeje umutekano w'igihugu mu biro vya Perezida wa Amerika, yabwiye uno munsi wa kabiri abajejwe itohoza kuri Perezida Trump ko yari afise impungenge ku vyo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka vyo kwiga igihugu ca Ukraine gitohoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe.
Minisitiri w'intebe wa Libani Saad Hariri yeguye ku mirimo ye uyu munsi azize imyigaragambyo ikomeye abaturage bamazemo ibyumweru bibiri bashaka impinduka mu mitegekere y'igihugu cyabo.
Inteko zijeje umutekano za Iraq zishe abantu 14 mu ijoro ryashize uno munsi wa kabiri giye barasa ku bari mu myerekano mu gisagara cya Karbala. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio ya Amerika. Dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye byahagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikro, ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mugira umugoroba mwiza kuri Radio ya Nyijwi rya Amerika. Murakarama.